Kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze haraye hatangajwe isandaba rya President Pierre Nkurunziza Abarundi n'abanyamahanga barakurakuranwa ku kirimba citiriwe Ntara Rushatsi kiri Bujumbura baje gusinya mu gitabo c'iteka cyo kumusezerera no kumwubahisha nakaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishura ku bibazo wa canke kuca batari bake na cane cane batavuga rumwe na nyakwigendera bamunenga akiriho kugeza umunsi yasezerisi Jean-Claude Karigwande yenzako mvugizi wiwe arasigura nk'urugero ivyo yagirizwa ko kuntwaro yiwe yinuvye abanyamahanga bagiranira umubano mubi Bwana Karerwa bicisha mu migani yakunda kuganira na Shebuja ndenza ko ntahengesha nyakwishura ku bibazo byamenyesha makuru hukirimba ahaguma mu bakira abashitsi
yabaye umuntu no vuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cyari gifise imbere y'umuzo wa koloni akavuga ati nitwankira abanyamahanga ko baza mu Burundi nibaze mugabo baze gusuma ntibaze nk'abasuma baze nk'abasuma tubasumishe ariko baje nk'abasuma tubiyamirize urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu gifaransa abapatriote ntiyanka abanyamahanga ariko ashaka abanyamahanga bo kwigenza Burundi nkuko barundi bigenza bagiye mu mahanga ikindi yamye ari umuntu yiteguye ya muntu yama yitegwe yavyiteguriye imisi yose akatubwira ati tugire iherezo giza dutegere yuko hakwisi ari urugendo gusa guca bugacana yandi ejo nitwagenda abantu baze bavuge bati harabaye umugabo akamatwigisha kwisunga ubutwari ubutore ubuhizi za nkingi z'ubuntu abarundi ba kera barerera ko abana babo akatwigisha ingene abami ba kera bahejeje iteka ritekane n'icubahira igihugu ati rero umuntu wese muri uru rugendo muri umwanya muto yamara kwisi azogenda abantu bamwikugura azogenda abantu bamukumbura
Albert Nasasagale nawe cegera cy'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atari urundi bwonyene bubuze uyu yatanguranye na president Nkurunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshinga mateka mu Kigobe bakagendana kugeza umunsi yaheme impwemu za nyumikarusi hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiye ko byose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu kuri uyu wa mbere Nasasagale nawe nyene yari kukirimba
Burundi burahombye Afrika irahombye n'isi irahombye ndongozi yari umugabo afise imbono afisiyerekwa yarazi ahavuye ahageze kandi yarazi ni ari karaja ndetse namuravye ari karatambuka warona ko ari umuntu adatambuka ushagirika ariko atambuka yiyemera azi yari karaja ikintu gikomeye kikunda kugora indongozi ni kurengera ibyamoko ibyintara yari umuntu yamaze kurengera ikibazo camoko ikibazo c'intara ndetse n'ikimiryango kandi cyose agaseshwa rumuri muravye abari bamukikuje barabantu ubwoko bwose b'intara zose kindi namwigiye ko yari afise ubuntu umurongozi kenshi yafise ingorane yifuza kwa mukikuje bose biyumvira we nivyo we gusa nkanze nakarorero igihe cha mungorana z'ibihumbi 2015 wazawumva akubajije ati mbega naka wa mwana wa witwa naka hamwe yavunika mbega yarakize neza akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye ari umupfakazi ameze gute akibuka bo biganye akibuka abantu muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye isi yose irikiramuvuga ntiyibagira kumenya ubuzima bwa mukikuje akabaza nabo biganye bakuranye
Karirwa nawe yemeza ko bagikekeranya ku butwari n'icyo Nkurunziza yamaze bazoyibonera mu bitabo yari karandika
muzoyibona mu misi za hari ibitabo bitandukanye ashenge yadahejeje kwandika mugabo aba bafashanya bazobananya ivyo bitabo bavyandike babiheze yakoresha imyibutsa cyane kuko yatubwiye ati umunyabwenge kuva kuri ba Salomo n'abandi barundi basokuru bacu imvugo yabo barakoresha imyibutsa n'imigani jewe ndabikubwira rero nk'ubizi kuko bavuga ngo inkuru y'inkuba ntivuga uwo yakubise ivugwa n'uwo ibagwa n'uwo yahushije nk'uwo mwibutsa uvuga ngo hakugwana n'umuzimu wogwana n'umuzima numwibutsa yadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashengeye niho havuye n'umugenzo wo guterekera bakagenda kuraba abantu bapfuye kuko bavuga ngo akibiye kuzimu kiburukira mu buzima iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye yaraheza akagaruka mu wundi muntu abantu iyo bamuvuze nabi iyo bamuhemukiye baramubona mu ndoto akababuza itiro akababuza amahoro ariko uriho woronka naho umwinyegeza mu cyo gituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabuba naha mona duhagaze ingoro yayitiriye umwami ntare ushatshambara ntama ariwe dukesha uburundi dukeshwa na rya yerekwa yadushiramo yo gushira imana imbere gushira abarongozi imbere hama no gushira igihugu imbere
Pierre Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15 yo kwije imyaka 56 y'amavuko itariki 18 z'ukwa 12 kubuza kugeza ubu umunsi president Nkurunziza doshingurirwa ko nturatangazwa eroje urika neza ijuru rya America